Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu na FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Bwakeye muri iki gitondo hadi Washington DC muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma uyoboye ibiganiro. Mbahaye ikaze mu makuru y'akakanya n'abifuriza kunogerwa n'ibiganiro byacu. Ejo abashinzwe umutekano mu Burundi basubitse igikorwa cyo gufungura ku mugaragaro ibiro by'ishyaka CNL ritavuga rumwe n'ubutegetsi, nyuma yaho abantu bataramenyekana bagerageje kubitwika.
Ararahiye ngo nibikunda nibikunda, urumva ubu n'imidugu irahagaze, urumva bafako babonye ko icyo gikorwa ubwiyemo kurengana mbwa yindi midugu irarengana, kandi n'ubu uko bigenda kose nawe dusigaye turabitashikaye turagenda kuko n'igisiba.
Uwo ni umwe mu banywanyi b'ishyaka CNL ritavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi, asobanura ukuntu polisi yamubuje je kwerekeza ku biro by'icyaka byagombaga gufungurwa ejo ku cyumweru. Dore nababwira uko umunsi w'umwana w'umunyafurika wagenze mu Rwanda no muri Tanzania. Tubafitiye kandi n'amakuru y'imikino. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino, mwateguriwe kandi mugezweho na Aloyce Bigirimana.
Rakoze Josephe Mutagoma ndamutse n'abaduteze amatwi. Turiyahera mu yavugwa muri Afrika. Umutegetsi akomeye muri Sudani yashikirije jo ku munsi w'Imana ko abasirikare bishe bari mu myerekano mu ntango z'uku kwezi bagiye kuzorungikwa kunyongwa. General Mohamed Hamdan Dagalo icegera cy'urongoye akanama ka gisirikare ka rongoye igihugu yabishikirije ejo kuri televiziyo y'igihugu. Abantu barenga ijana nibo bishwe ico gihe ku murwa mukuru Khartoum nk'uko bishikirizwa n'abaganga bari mu batunganije iyo myiyerekano, mu gihe ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwo buvuga ko abafuye mu gihugu cyose ari 31. Ku munsi wa kane, umuvugizi w'akanama ka gisirikare ka rongoye igihugu General Shamsedine Kabashi niho yashikiriza ko yababajwe n'ivyo vyabaye. Leta ya Kamerun imenyesha ko abiyonkoye kuri ico gihugu bishe abapolisi bane bongera bakomeretsa batandatu mu gisagara cy'abavugwa mu Icongereza kiri mu manuko bushira uburengero cya Eyu Mojoke. Abo barwanyi bwabaye ubwa mbere bakoresha bombe mu bitero kuva iyo ntambara imaze guhitana ubuzima bw'abashika 2000 itanguye haraheze imyaka 3. Umushikiranganji wa Kamerun ajejwe kumenyesha makuru akongera akaba n'umuvugizi wa leta René Emmanuel Sadi aremeza ico gitero kandi kwa abapolisi bari bagiye mu bikorwa byo kubungabunga amahoro mu gisagara cha Manyu. Sadi amenyesha kandi ko leta ikeneye imfashanyo y'abanyagihugu mu gutuza ubwo bwicanyi. Umutambukanyi w'umushikiranganji wa mbere wa Israeli Sara Netanyahu yaremanze ko yakoresheje nabi amafaranga y'igihugu acirirwa na sentare kuriha 15,000 by'amadolari y'Abanyamerika. Netanyahu yatinye gutabwa muri yompi yemera ko ibyo yagirizwa ari ukuri ko yakoresheje nabi 100,000 by'amadolari y'Abanyamerika mu gufungurira abantu ku rugo rwiwe ku mushikiranganji wa mbere. Si ubwa mbere Sara Netanyahu arengutswa imbere y'ubutungane. Muri 2016 sentare yakomoreye 47,000 by'amadolari y'Abanyamerika yindishi kuwahoze amukorera mu rugo yagirije Sara kumuhohotera. Ni mu gihe mutambukanye wiwe akaba n'umushikiranganji wa mbere nawe ahanzwe n'ubutungane mu kwezi kwa kabiri umushingwa manza wa leta yashikirije ko ategekanya guhana Benjamin Netanyahu ku byaha byo kurya ibiturire no kunyuruza amafaranga ku madosiye atatu ari mu butungane. Igihugu cy'Ubuhindi cyongereje amatagisi ku bidandazwa 28 biva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyuka kibi ku guhanahana ibidandazwa hagati y'ibyo bihugu bibiri kirushiriza kwiyongera. Iyo ngingo y'Ubuhindi ije haheze imisi Washington ikuye New Delhi ku rutonde rw'ibihugu byari byaratoneshejwe na Amerika mu kwemererwa kwinjiza ibidandazwa byabyo muri icyo gihugu. uku kwihorana mu guhanahana ibidandazwa kuje imbere y'urugendo umushikiranganji wa Amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Mike Pompeo atekanya kugira i New Delhi mu mpera z'uku kwezi urugendo rugamije kugondoza ubuhindi kugira bwemere kwa makompanyi ya Amerika ahabwa uburenganzira bwo kwinjira mu isoko ry'Ubuhindi no kugabanya inzitizi abahinga bafise amakenga kw'ico cuka kibi ciyongera gishobora gutosekaza imigenderanire yari hagati ya Amerika n'Ubuhindi yari tumbereye kwegezayo Ubushinwa bufise umuvuduko udasanzwe mu kuvogera amasoko mpuzamakungu. Leta zumwe za Amerika mwe n'abatalibani batekanya ko basubira mu kindi gice cy'ibiganiro muri Katare mu ntango zindwi mu cizere kinini ko bizovamwo inyishu izorangiza intambara igiye kukwiza umwaka muri Afghanistan. Bizoba bibaye ibiganiro bigira ndwi vyakiriwe n'umurwa mukuru wa Katari Doha aha batalibani bafitiye ibiro vya politike. Intumwa za Amerika muri ivyo biganiro zirongowe n'umunyafghanistan yavukiye muri Amerika yitwa Zalmay Khalilzad. Ivyo biganiro bikumira leta ya Afghanistan bishimikiye kugukura abasirikare ba Amerika muri ico gihugu mu gihe abatalibani bazoca bizeza Amerika ko atabakora iterabwoba bazoba bagikoresha ubutaka bwa Afghanistan mu kugaba ibitero mu bihugu bitandukanye harimo na Leta Zumwe za Amerika.
Aloyse Bigirimana, urakoze kutugezaho ayo makuru. Amakuru yacu tuyahere mu Burundi aho ingoro y'ishyaka CNL ritavuga rumwe n'ubutegetsi iri muri komine Nyabiraba mu ntara ya Bujumbura yatwitswe mu ijoro rishyira ku cyumweru n'abantu bataramenyekana. Mu gihe iyo ngoro yagombaga gutaba ku mugaragaro ejo ku cyumweru, ubutegetsi n'igipolisi bahagaritse icyo gikorwa. Eloge Wilika neza nibyo atubwira.
Indongozi z'umugambwe Senere mu ntara ya Bujumbura zivuga ko abantu bitwaje bipawa imipanga n'ibihiri bataye iyo ngoro mu ijoro ryo kuri wa gatandatu. Basigura ko bene kugira ico gitero babanje kubaha abazamu bari barariye iyo ngoro hamwe n'abandi banywanyi ba Senere bari bahacunze imbere yo kuyibomora no kuyikonga. Babandanya bavuga ko bamwe mu bateye bari bafite imyambaro y'igipolisi. Inyuma yo guturirwa abanywanyi ba Senere bazindutse bitegura na cyane cyane bava mu gisagara cya Bujumbura kugira baje kuraba bongere bayugurure nk'uko vya bitekanijwe kuri uyu w'Imana. Mugabo ntibemerewe kuhashika. Uyu twavuganye azibiriwe muri zone ya Musaga kwibarabara riduga mu Nyabiraba.
Kugasa tuso ni muso no bazibi barabara. Cyo do posta n'ashya zibiri barabara yuko ngo atamuntu yambaye mwambaro wa SMS asubira kuduga. Umva ngo nimba ariko manasi yagiye kugurura ngo tebara se yagize ngo byazo ngo urumva kwatabwa ngo irindi sanga ubwa tsebe tureke turengana tugende kugurura iyi mwara ko ni mwara no musi nyene. Ararahiye ngo nibikunda nibikunda. Urumva ubu ni imidugu irahagaze. Urumva bafako babonye ka ico gikogugiyemo. Urengana mbwa yindi midugu irarenga. Takani nubu kwa bigenda kose nao disigatiri ya vitu wa shikatu la gende kukwa nigisiriva.
Munyuma ula matari winhala ya Bujumbura ya havuye ya ndikiriketu mkuru umugamge Senere munhala iwe amu menyesha kubikorwa vzio kuinjiringori umugamge munyabiraba vitagikunze vitewe nukiruhande yaho humvi kanyamasasu mwijojo kuri wakata andatu ikongeri gaturirwa. Mwikete jiwe, mfaso ni Nadine Gacuti asigura kuimva z'umutekano aizo zo nyeneza ateyi ingingo ya fashe, amenyesha kwe ashatse guhinzego z'umutekano mwanyu hagije, woku bandanya matohoza za tanguye no kurindu mugwa mukuru wa komine, hamwe no kwirinda kajagari gashobora kwaduka gatewe n'ikigwisha abantu benshi bakoraniye hamwe muri ako gace. Musitanteri wa Nyabiraba nawe yemeza kuko biri kose atakutihanganiranira kuhari hagati y'abanyamigambwe muri komine Aramutwa.
Yakubyukuri nta kutihanganiranira kwemeza ko ari gusanze ko hari hagati y'imigambwe, kiretse gusa ko twatumaze gutora ibigwanisho ahana hariya kuko Mejo amasasu yaravuze. Twatumaze gutora rero ibigwanisho mu mici itandukanye, twatoye grenade zibiri ku musozi wa Mukongo, turatora grenade ku musozi wa Matara, mu nyuma turatora impuzu z'igipolisi na tenise za polisiye, inkoho zibiri mu minsi iheze hagati y'imisozi ya Matara na Musenyi na Nyabiraba, ayo misozi itatu ihurira n'amasasu menshi. Kiretse ibyo gusa nuko twumva hari tujambo twabana bari gisanga bavuga ko babonye abantu babiri cyanke bangahe basigo mu ijoro ko muntu akamakurikirana ngira turabe ko umutekano ubungabunga kiretse ivyo nta bindi
kwa mungu indi biheze agatongo rwa sarongo y'umugambwe senere yabujijwe kugurura ingoro iri ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke mu buraruko bw'uburengero bw'u Burundi abajeje intwaro bavuze ko bashobora kwaduka umugumuko kubera hafi y'isoko kandi yari kuwa kane wiyendwi naho ishyirahamwe mpuzamakungu gita uburenganzira bwa kiremwa muntu Human Rights Watch ryasohoye icyegeranyo rivuga ko kuva mu kwa kabiri uyu mwaka umugambwe senere warwasa wemerewe gukora abanywanyi babo bagera ku ijana batotejwe n'ingoro zabo zitari nke zigirwa ku bitero iryo shyirahamwe ryasabye akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano gufatira ibihano bamwe mu bategetsi bagirizwa mabi abanywanyi batavuganwe n'ubutegetsi bakorerwa ingo yari ituriwe yari yatewe irasamburwa uruhande mu ijoro ryo kwa gatatu rishyirwa kane muri iyi ndwi abanywanyi icyenda ba senere bari bahagaritswe inyuma yo guturirwa ku y'ingoro baja gufungirwa mu nyabiraba nyene batandatu muri bo bahavuye barekurwa hasigarayo batatu eroje uri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika
Banywanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
tujye mu Rwanda aho ejo wari umunsi w'umwana w'umunyafrika bamwe mu babyeyi bakavuga ko batakigira uburenganzira bwo guhana abana babo batinya ko nabo babihanirwa n'ubutegetsi ababyeyi bemeza ko ariyo mpamvu abana basigaye bakora ibyo bishakiye bakavuga ko abana b'abakobwa basigaye batwara inda ari benshi Asomutakaboyi.
Uyu munsi mpuzamahanga w'umwana w'umunyafrika ubaye mu Rwanda ababyeyi abarezi n'abayobozi bahangayikishijwe n'ikibazo cy'abana b'abangavu baterwa inda zitateguwe bakiri bato. Ni nayo mpamvu Leta y'u Rwanda yashyizeho insanganyamatsiko igira iti turi abana bafite icyerekezo cyiza twanze gutwita kw'abangavu. Ikibazo gisigaye gihangayikishije ababyeyi ndetse n'ubuyobozi impamvu zacyo ntizivugwaho rumwe. Bamwe mu babyeyi bavuga ko amategeko yabambuye uburenganzira bwo guhana abana babo. Ariyo mpamvu basigaye bakora ibyo bashaka
ukajya kuvuna ukabona nimugoroba nijoro ukabona umwana n'umwana w'umwangavu n'umwana w'agasore bagararanye hari abandi mu muhanda wagira ngo uravuga ati mama rwose cyunkuraho ibyo ngibyo kuko ibyo byanyu bya kera byararanye turigenga niwa mu papa nawe nta burenganzira afite bwo kugira gute bwo kumuhana kuko uramutse umuhanye ahita ajya ku murenge bakaza bati wahohotiye umwana ngwino bagufunga base naho bakora ibyo bashatse umwana w'imyaka 13 n'ine n'itanu akabyara nk'umwana nk'uyu wamuvuga agahita ajya ku murenge ese twabigenza dute
ababyeyi bakomeza bavuga ko ubukene bwo mu miryango yabo nayo iri mu bizi imbere mu bituma abana bararekira utuntu twinshi bikabaviramo gushukwa n'abashaka kubangiza
akagushukisha irinda akagushukisha fanta cyangwa udufaranga nk'utwo umwana rero nawe yabibona agahita agenda gutyo nibyo bazira nta kindi no kumva ngo gonya abonye hafi nta yavunikiye reka nemere ngende mbifate
nk'ababyeyi si bumuntu rwana niyo ntambara gute
iyo ntambara nyine yibonye nyine se wabigenza ute wakora iki wamwirukana se ngo genda kura ko watwaye inda uramwihorera nyine kwemera urwaje
abana b'abakobwa ntibajya kureba ababyeyi babo nabo bavuga ko kutabona ibyo bifuza mu miryango yabo bibatera kujya kubishakira hanze ari nabo havamo gushukwa n'abifuza kubangiza
ni ukubera yuko iwabo bataba bafite imyitwarire bakaba ari nk'abakene akenshi akaba ashaka nk'ikintu yarya wiwe nyine bigatuma atwara inda itateganyijwe
urukuvuga ngo iwanyu hari ibyo batabaha mukajya kubishakira ahandi
arabo babihabaka nyine ni banyurwe n'ibyo babahaye bakajya gushaka ibirenze by'iwabo Nutwa turinda zitutavaho.
Iki kibazo cyamaze guhagurukirwa n'inzego zose mu burezi ubu bihaye inshingano ko muri buri kigo cy'amashuri hashakishwa umwarimu ugomba kugira inama abo bana cyane cyane b'abakobwa, kuko ari busanga bagerwaho n'ingaruka cyane cyane zo gutwara inda bakiri bato. Mu mashuri kandi hirya no hino mu gihugu bahawe imfashanyigisho zibafasha gusobanurira abanyeshuri ibigendanye n'imihindagurikire y'imibiri yabo ntacyo basize inyuma.
Iki kibazo cyo gutwara inda abana bakiri ku ishuri na n'ubu kiracyariho, ariko ikigero kiriho kigeze ku kigero gitoya, kubera kampeni zigenda zikorwa umunsi ku wundi, abana baganirizwa babereka ibibi byo gutwara inda bakiri mu ishuri. Kuri buri kigo hagiye haba none na mwarimu ukurikirana abana b'abakobwa mu mazina yabyo, noneho abana kugira ngo bumve ko atari ibintu biturutse ahandi, ari ubwo ari uburyo abana ari uko umubiri wabo uremye, kandi ntaho twabihungira, niko Imana yaturemye. Ibi basobanura rero bakabyumva, ntabwo bihinduka ubwira ku buryo n'ugiye kumushuka agenda agatangira kumubwirira ku ruhande, bagenda babyumva ku buryo hari naho atangira kujya mu nzira zitari zo, ugasanga barabitubwiye tukarushaho gukurikirana.
Ikibazo cyo guterwa inda ku bana bakiri bato kimaze iminsi kivugwa mu gihugu, bibarerutse gushyirwa hanze na Minisiteri y'Umuryango igaragaza ko mu mwaka w'ibihumbi 2017 abana b'abakobwa bagera ku 12,500 batewe inda zitateguwe mu gihugu hose, bibagiraho ingaruka zirimo no kuva mu mashuri. Umunsi mpuzamahanga w'umwana w'umunyafurika umaze imyaka 28 wizihizwa, ukaba ukomoka mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Ubwo mwaka w'igihumbi 1991 abana b'abirabura barashwe n'abashinzwe umutekano bazira ko baharanira uburenganzira bwabo bwo kubuzwa kwiga. Kuva muri uwo mwaka buri tariki ya 16 z'ukwezi kwa gatandatu, Afurika izirikana umunsi w'umwana w'umunyafurika. U Rwanda ntirwabashije kwizihiza uyu munsi kuri tariki ya 16 kuko wahuriranye na marato mpuzamahanga y'amahoro. Uyu munsi ukaba uzizihizwa mu Rwanda itariki ya 20 z'uku kwezi. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tukiri ku byerekeye umunsi w'umwana w'umunyafurika, reka tunyarukire no muri Tanzania mu nkambi ya Nduta. James Jovin atubwire uko ejo byari byifashe.
Inkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania yahungiyemo impunzi z'Abarundi, ituyemo abana b'imfubyi barenga gato 1,500. Ibitigi bitangwa na HCR benshi usanga ataca birengeje, kandi barataye n'ivyirwa kubera kubura imfashanyo zikwiye. Bamwe mu bahaye ikiganiro ry'Amerika bemeza yuko babayeho nabi mu buzima bwo mu buhungiro.
Turashobora kubura nk'akahutu ko kwambara, tukabura naho kuryama. Iyi nkambi imeze nabi, ugasanga nk'amabati yaratubaguritse, ibituge rageza mu icyoro. Nk'abantu nk'abaragwaye nk'izi dusaba ntimubiduha, turashaka rero yuko mubiduha, kubera urasanga duhaye tugenda turahenera mu ibarabara, kandi dufise parane dufasha mugabe impunzi tukazikena.
Twebwe ku bana b'imfubyi n'urwaruka ruri ngaha mu nkambi, twebwe ubukene dufise turakena n'izo turya kenshi guhera ku wa mbere gushika ku wa mbere, turya ubugari ubugari bwonyine n'ubwo bushaza nko mu bisaswa. Ibisaswa pokeye ubu byaraheze, akareta karatabaguritse. Ubu turyama hasi tupfa kuryama twifuka gahuzu nakone karaheze, ubuhuzu nabwo twamiramwo ni bwonyene misi yose.
Bivugwa yuko abana bamwe bamwe bataye imiryango yabo bakihindura imfubyi kubera ibibazo biri mu miryango yabo. Bamwe mu bavyeyi bahaye ikiganiro ry'Amerika bavuze yuko kimwe mu bibazo bituma abana benshi batoroka imiryango yabo nuko mu nkambi hari ndero nke bivanye nuko babayeho hamwe n'umwidegemvyo mwinshi uri mu bana.
Ni kuvuga yuko gye namaze kubona abavyeyi benshi, iyo abavyeyi benshi iyo bahishije nk'ibiribwa urasanga abana babakumira bakabarutwa kugya dukeyi, abana bakarati eh mama ntiduhaze, wa muvyaga gashatori inkoni ho giranwa bongera ibiribwa gacha bakubita. Ivyo ni ndaze kumaze kwibonera n'amaso yiwanje, ugasanga umuvyeyi arankaka kuza gusenya mu ipori agafata umwana w'imyaka 10 ngo genda gusenya, ugasanga hageze ifyaturage matafari umu mama yigiriye mu kirabo akabwira abana ngo genda mu fyature ngo matafari 500. Ariko kimwe n'ivyo hariho amashira hamwe asanzwe akurikirana abo bana. Nkiwo umuvyeyi amaze kubamenyekanye ndamaze kubona abavyeyi bahabwa ibihano nayo mashira hamwe ajeje gatika kabana.
Ibintu maze kubona dufate bijanye n'ihohoterwa ry'abana, umwana arashobora gukubitwa agafatwa nabi, hama abandi nawo gacusanga babakoresha nk'ibikorwa by'ingufu, ugacusanga babakoresha nk'ibikorwa by'ingufu gufyatura. Wege ico tubahanura turaberekeza ati umwana naho yoba yagize nte urashobora kumuhanura mugantu ukoreshe dufate nk'umuturira, nuko uvuga ubugize nabi. Hama rewo mu gihe duhaye impanuro abo bavye mu gihe binaniranye naho mu vye akanani anakumbizo manuro natwe hari hahandi dusha tugirante uwo muvyeyi dusha dutanga raporo hama bagasha bamenya uburyo bamugenza hama nuwo mwana bagasha bamenya uburyo bamuvuza uburyo uwo mwana ashobora kugira amagara meza.
Bamwe muri abo bana bahaye ikiganiro y'Amerika basabye amashyirahamwe yitaho uburezi bw'abana mu nkambi guharanira uburenganzira bwabo no kwitaho abana gusumba kugira izo ngorane zibahambariye zishobore kugabanuka cibure zihera gose mu nkambi ya Nduta.
Twasaba nka parane na ni hase kwayo dufasha kadufashije hagahuzu kandi twasaba ariko nko kumutekano duvise ngaho mu nkambi inkoho uzamva mu ijoro zivuga naho nkaje gabana tugahababuka
urumva twavuye mu Burundi duhunga izo ngorane dushike no ngaha izo ngorane zikaba zigitsene nubundi tugiye mu ngorane muzindi tugiye kwishure dutwara impuzu yo muhira tukambara iyo muhira ndeche atari yuwe ni idufashije tukambara izo muri yuwe ni twebwe ntawe dufashwe gusa ikintu twasaba yuko ngo dufasha izo ngorane zacu gusa dufise tukaronka ukungene tufashwa natwe tukabibona yuko dufashijwe.
Umunsi wahariwe umwana w'umunyafrika wizihizwa buri mwaka ku itariki ya 16 ukwezi kwa gatandatu ukaba warashyizweho n'umuryango uhuriwemo n'ibihugu bya Afrika. Igitekerezo cyo kwizihiza umunsi w'umwana w'umunyafrika cyakomotse ku rupfu rw'abana babirabura bo muri Afrika y'Epfo biciwe mu myigaragambyo yo guharanira uburenganzira bwabo mu mujyi wa Soweto mu mwaka wa 1976 mu nkambi ya Nduta. Uwo munsi wahariwe umwana w'umunyafrika kuzo kwizihizwa mu ndwiza kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania. James Jovini, Ijwi rya Amerika.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 7350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Shuti mukomeje gukurikirana ibiganiro byacu tugeze mu mwanya w'amakuru y'imikino. Ibikombe bitatu byari biteganyijwe mu mikino ngororamubiri ihuza abanyeshuri bo muri kaminuza 17 zo mu Burundi byatwawe na kaminuza y'u Burundi. Reka ibindi tubibaze Desire Hatungimana.
Kuruno w'Imana mu rukino rwa gatanu niho umugwi w'Urunani watakaza urukino rwa mbere utsinzwe n'umugwi wa Lesipo mu mwanya w'agasunuzo ku manota 82 kuri 76. Aroni Kagaba amenyereza Urunani amenyesha ko basamaye mu minota ya nyuma bibaviramwe gutsindwa.
Nuko mubibona rukino rwari rworoshye ku rwego rwa prolongation abakinyi ego jo bari bakoze bwabo ni twanisunuka ko bari muri eta fatigue twarushijwe twazubaye mu bintu bimwe bimwe. Minota ya nyuma ntitwasubiye kujera match neza mwabona tuma twaciye dutsinze minota ya nyuma umukinyi we cyashakaga gukora ivyiwe kandi iyo tubabwiye ko bagira ikintu kiri cya rusange cyo litaje collective champion irahera nuko bimeze akina babiri agatsinda umwe tugiye gukora kugira ngo idefete muri weekend twe twishobora kwikuramo kubera championa ihere tumeze neza.
Mumenyereza w'umugwirezi po umugwi ukiri mushasha amenyesha ko bo mwitega mu nkino zimirije kuko buri rukino ahigira byinshi.
Ni ekipe nshasha abakinyi bamwe bavuye hanze abandi bavuye mu zaruguru umva chaque match iratwigisha nico gituma mubona a chaque match match ya Dynamo twatsinze France ya manota 5 yindi match dutsindwa rimwe biriko biratuduza esprit ku buryo twibaza yuko na fazi turi zogera twamenyeranye hama tukakomera kandi nibaza yuko ama ekipe yose barangana nta ekipe ikunegwisha.
Kuri no w'Imana kandi niho asoze guhiganwa ryo kwinonora imitsi rihuza amakaminuza yose yo mu Burundi rikaba ryabereye mu ntara ya Ngozi. Kaminuza y'u Burundi ikabariyo yatwaye ibikombe vyose ibintu vyajyoheye abanonotsi baje kuyiserukira nkuko Mwizigigwa Parfait umwe muri bo abivuga.
Twebwe vraiment turaryohewe ku ruhande rwa kaminuza y'i Burundi, ego koko birakwiye kuko twarabikoreye kandi twarabiteguye twari tuvyiteze. Dufite abakoci badukurikirana muri UBI, ntacyo tubuze mu bijyanye na sport, barabikurikirana kandi birakwiye.
Ivyavuye muri iryo higanwa birashimwa cyane na Salvatore Gashaka arongoye ishyirahamwe ry'inkino mu makaminuza, amenyesha ko aravye imyanya bagize bizobatuma baronka imidari mu mahiganwa yimirije mu gihugu cya Uganda.
Haba ku isi yose, amakaminuza ku isi yose cyangwa yo muri Afrika ndetse no ngaho iwacu, basanzwe amakaminuza atunganya inkino, hanyuma izo nkino rero batunganya haragera igihe bakahura ibihugu amakaminuza atandukanye yaba yo mu karere cyangwa yo muri Afrika cyangwa ku isi yose, bakutegura inkino zihuza amakaminuza kuba bababaye aba mbere baronse imyanya myiza. Natwe rero dufise iyo ntumbero kanatsinda twaranatanguye kuko ku mwaka uheze twaritavye inkino zahuza amakaminuza yo mu karere yabereye mu gihugu cya Tanzania mu gisagara cy'Idodoma. N'ubu dufise intumbero yuko tuzobandanya ko nyene yuko aba ba mbere tuzoja turaja turitaba inkino zitunganijwe haba mu karere cyangwa mu makungu.
Ngomenya ko izo nkino zitegurwa n'ubushikiranganji bw'inyigisho za kaminuza n'ubushakashatsi. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Tukiri mu makuru y'imikino, tunyarukire mu Rwanda duha umwanya Jean-Claude Munyandinda.
Mu mupira w'amaguru, irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'amahoro rirakomeje. Ejo ni kwa gatandatu ndetse n'ejo ku cyumweru habaye imikino yo kwishyura kimwe cy'umunani kirangiza. Kiyovu Sport yasezereye Mukura Victory Sport. Nubwo Mukura yatsinze Kiyovu igitego kimwe ku busa, ntabwo cyari gihagije kuko Kiyovu Sport yari yayitsinze bitatu kuri kimwe mu mukino ubanza. Police FC yakuyemo Etoile de l'Est nyuma yo kunganya igitego kimwe kuri kimwe. Umukino ubanza Police FC yari yatsinze Etoile de l'Est ibitego biri kuri kimwe. Ikipe ya Gicumbi FC yitwaye neza kuri Stade Kamaramaka i Rusizi inganya na Espoir FC igitego kimwe kuri kimwe. Iki gitego cyo hanze cyafashije Gicumbi FC gukomeza muri kimwe cya kane kirangiza, dore ko mu mukino ubanza aya makipe yombi yaranganyije ubusa ku busa. Intare FC yakuyemo Bugesera FC yitsinze ibitego biri kuri kimwe. No mu mukino ubanza kandi Intare FC yari yatsinze Bugesera bibiri kuri kimwe. Ejo ku cyumweru Lyon Sport yasezereye Marine FC yitsinze ibitego biri kuri kimwe, byiyongera ku kindi gitego kimwe ku busa Lyon Sport yari yatsinze mu mukino ubanza. APR FC yasezerewe mu gikombe cy'amahoro nyuma yo kunganya na AS Kigali ubusa ku busa. Mu mukino ubanza AS Kigali yari yatsinze APR FC igitego kimwe ku busa. Gasogi United yakuyemo Rwamagana FC. Aya makipe yaguye miswi anganya ubusa ku busa ejo ku cyumweru, ariko Gasogi United yari yatsinze Rwamagana igitego kimwe ku busa mu mukino ubanza. Ikipe ya Etincelles FC yatsinze Hope FC ibitego bitatu ku busa. Mu mukino ubanza aya makipe yombi yari yanganyije ibitego biri kuri bibiri. Mu mikino ya kimwe cya kane kirangiza nk'uko bigaragazwa na tombora yabaye ejo mweru, amakipe azahura ku buryo bukurikira. Ejo ni kwa gatatu, ikipe ya AS Kigali izahura na Gasogi United, Etincelles FC ikina na Police FC. Kwa kane, Intare FC izahura na Kiyovu Sport, naho Lyon Sport ikina na Gicumbi FC. Tunyarukiye mu mukino wo gusiganwa ku maguru, abakinnyi b'Abanyakenya nibo bihariye imidari hafi ya yose muri marato y'amahoro yabereye i Kigali ejo ku cyumweru. Haba muri marato yuzuye ireshya n'ibirometero 42, haba no muri kimwe cya kabiri cyayo, aba Banyakenya nibo biganje mu gutwara imyanya myiza. Gusa umunya-Uganda Philip Kiplimo niwe wahize abandi muri iyi marato kuko yabaye uwa mbere akoresheje amasaha 2 iminota 20:21. Abakinnyi b'Abanyarwanda beretswe igihandure, cyakora uwagerageje kubakura mu isoni akegukana umudari wa feza muri kimwe cya kabiri cya marato n'uwitwa Marte Yankurije. Felicien Muhitira bakunze kwita Magare, nyuma yo kuza ku mwanya wa kane muri demi marathon, yatangaje aho byapfiriye.
Ngira ngo nta kintu cyabuze, bibe twabakinnyi, bibe abatekinisiye, duhora dusaba abasinga ikipe ya nasionali kutatujyana ibyumba mu gihe haburi ibyumweru bibiri. Turarekarama buri munsi bitewe n'uko ibyumba hari umwuka uri hejuru cyane. Ni ukuvuga tuba tumaze amezi twitoreza hano i Kigali, kutatujyana ibyumba mu byumweru bibiri. Twagera ibyumba, ibihaha abese tuvunika kubera umwuka waho. Iyo tugarutse i Kigali twese tubura umwuka. Ngira ngo mu muhanda twari dufite imbaraga nk'Abanyarwanda, ariko twifuza ngo dukorere hamwe nka ekipe, ariko twagezemo hagati bagenzi bajya bambwa nta mwuka dufite tugiye kuvamo, ihangane ugende. Nibwo nabwiraga mugenzi wanjye Noheli ati ihangane uze tugere imbere, arambwira ati nabuze umwuka. Noheli arahagara ava mwe ntabwo arangije irushanwa. Bagenzi bawe nabo barangije bavuga ni mwihangane tugende, barambwira ati twe turahagaze turandiranze, wowe komeza wegere abo Banyakenya ubatake. Naje gukomeza ndabegera mu muhanda, ariko noneho aho nabagereyeho naje kubura imbaraga mbura umwuka yembura n'umuntu amazi.
usibye abahatanaga bagamije ibihembo muri marato yuzuye no muri demi marato hari nabandi birukankaga byo kwishimisha no gutara inyota abangaba bakoze urugendo rureshya n'ibirometero 10 yari Claude Munyandinda Kigali
Nshuti mukomeje gutega amatwi ibiganiro byacu ahane amakuru y'akakanya tuyasoreje tubashimiye ko mwaduteza amatwi tubararikira gutega amatwi ibindi biganiro byacu bikurikirana dushimire bari ku buhanga bw'ibyuma na Facile Gabehu wegeranije aya makuru yemwumvaga kuri micro ndi Jeffrey Mutagoma mwiriranwa amahoro n'amahirwe.